Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabaha imiri wewe mfuti bagenzi mko murakuri kigano vya Radio Indundi Culture numanya wa makuru mu Kirundi amakuru kuri uno mugoroba wa mbere tariki ya 29 kwezi kwa kane 2024 hageze n'izingo nkuru nkuru zikurikira. Abavyeyi b'abana co kimwe n'abarezi mu mashure yahagaritse ivyigwa kubera isenyuka ry'umusozi ruka kuwa muri komine mu ntara ya Rumonge, basaba leta gufata ingingo zibereye kugira ngo basubire kuronka aho babandaniza ivyigwa. Ni mugihe abavyeyi n'abarezi bafise impungenge ko bishobora kuba intambamyi ku bibazo birangiza umwaka vyimirije, mu gihe leta y'u Burundi yatanguje isekeza ryo gukura abana n'abakuze mu ibarabara. Ibitigiri vy'abana bari muri ubwo buzima biguma vyongerekana mu bisagara vy'intara ya Muyinga, aho mwajeje intara amenyesha ko ataburyo bafise bwo gutuza iyo ngeso. Mu nkuru nako y'inkino twama tubashikiriza ku minsi yose ya mbere, n'umunsi tuza kubaganira ku rukino rw'umupira w'amaguru w'abagendana ubumuga. Amatwi yabo neza ari mwa bw'ibyuma Dieudonné Niyonzoga minji ngenda yabashikirize mu kanya isose twinjira mu idonido
Radio Indundi Culture.
Nasubiye kubaha mwiriwe mwarimeje kubyumva mu ngingo nkuru nkuru. Kwavyeyi b'abana co kimwe n'abarezi b'amashuri yahagaritse ivyigwa kubera isenyuka ry'umusozi heruka kuba muri komine mu ntara ya Rumonge, barasaba ubuyobozi bw'intara co kimwe na leta gufata ingingo zibereye kugira ngo basubire kuronka aho babandaniza ivyigwa. Nko kw'ishuri ishingiro rya Kirasa bahimuhuta nyene ishuri ryugaye ryose haraheze indwi, mu gihe abiga ku yandi mashuri yegereye nk'umutumba gabaniro wasenyuka babuzwa kwigwa nuko ibikoresho vyabo vyajanye n'imihana yahitanywe n'uwo musozi. Abavyeyi n'abarezi bafise impungenge ko ivyo bishobora kuba intambamyi ku bibazo birangiza umwaka vyimirije. Noris Nduwimana:
indiro irangiye kuva ku munsi wa mbere uheze, ivyigwa bihagaze kuri bamwe, ku bandi nabo birahungabana kubera isenyagurika ry'umusozi ryabaye kuwa 19 ndamukiza ku mutumba gabaniro. Abanyeshuri bamwe bahunganye n'ababyeyi begeranijwe mu kigo cigisha imyuga mu Gitaza, abandi baja gusaba indaro mu micungararo. Abavyeyi bamwe bibaza kadoza kabo bana.
Ubu muri Kirasa batubwira ngo habaye muri zone ruru, none abana bayiga mu Kirasa bazoyiga? Ubu buzima bw'abana bwarahagaze, abana ntibiyiga, nta munsi bafita, amakaye apendekariye muri ayo mazu, ubuturuko nyene.
Ingorane zisa n'izo kubiga ku yandi mashuri atugaye ariko yiga ko abataha muri ico gice cagize ingorane nk'uko bisigurwa na Inosani Baruta arongoye ishuri nshingiro rya Kirasa ryugaye kubera iyo mpanuka.
Ntibagenda ku ishuri kubera yuko ibikoresho byose byaragiye, ubu rero bari ngaho.
Uco kimwe n'abandi barezi bafise amakenga nk'ababyeyi ku myimbu zoboneka mu bibazo birangiza umwaka byimirije, ariko gusaba ko inzego za leta zofata ingingo zotuma ibigwa bisubira kubandanya.
Nk'ubu ngo abana mushenda n'abaheza abafinaliste bari bimirije gukora bya bibazo byo kwimenyereza kwita teste komino amateste konvensiyo, ntitubona ingene bazobikora mu gihe batariko barasubiramo.
Tumubajije icimirije ku gisabo cabo babyeyi n'abarezi, muzitamiri wa komine mu Mutasikolastike niyo nsabye yishura ko ibyo bibanza byobandaniriza mu byigwa ari ingingo ifatwa n'inzego zikurira komine. Icyo yemera gusa ni ubufasha komine imaze kwemererwa.
Turiko turasaba ubufasha muri leta, baratwemereye ko abafasha bashobora kuza kugira ngo bafashe aba banyeshure babahe ibikoresho by'ishure basubire kubandanya amashure yabo.
Abiga ku yandi mashure batanu ducimbi tune twakozwe ko n'iryo senyuka ry'umusozi muri ico gice c'intara ya Rumonge, ishuri nshingiro rya Kirasa ryonyine gushika ubu ricugaye ryaharugwa ko abanyeshuri 977 gushika kuri uyu wa mbere, ariko ubuyobozi bwaryo bwavuga ko bumaze kwemererwa gusubira kubandanya ivyigwa guhera kuri uyu wa kabiri, naho ababyeyi bemeza ko bahuye n'ivyago ataco basohokanye mu mazu yasambutse. Bavuga ko gushika manga yatamfashanye z'ibikoresho by'ishure bararonswa, mukibuga ko ku munsi wa gatanu heze umushikiranganjije w'umutekano hamwe n'intwaro yo hagati mu gihugu yari yamenyesheje ko leta itegekanya kuronderera ikibanza kibereye iyo miryango ikoraniye aho mu Gitaza, n'ataco yavuze ku bijanye n'ukwiga kw'abo bana.
Noris Nduwimana: tuve ngaho mu Rumonge twerekeze mu Muyinga, mu gihe leta y'u Burundi yatanguje isekeza ryo gukura abana n'abakuze mu ibarabara. Ibitigiri vy'abana bari muri ubwo buzima biguma vyiyongera mu bisagara vy'intara ya Muyinga. Bamwe mu baba n'abakorera muri iyo ntara bidoga ko abo bana bahungabanya umutekano nkuko none ivyabo canke kuvyiba bajeje intwaro muri ico gice c'uburaruko bw'igihugu bamenyesha ko atabushobozi bafise bwo gutuziyo ngeso ari naho basaba ubufasha muri iyo ntara ya Muyinga twakure mugenzi wacu Theodoros Niremera
ibyo bitegere by'abana bikomeza kwiyongera bamwe muri bo bakavuga ko bahisemo ubwo buzima bwo mwibarabara kuko batagira ibyo bafungura mu miryango wabo abandi nabo ngo nabahebye amashure kuko ababyeyi babo babahebye bakabata bonyene hari n'abavuga ko ari imfubyi batagira ababyeyi kandi batagira n'ububafasha abo bana batubwiye ko bafise ingorane nyinshi ngo ntibagira aho barara bajyama mu miserege canke mu mazu atarahira kubakwa bakarara n'inzara n'imbeho ntibaronke n'icyo bambara canke icyo kwifuka ku mutaga naho baja gusiga mu ibarabara ubuhita wese bamwe bakaja no mu byo kunywa ibiyagira mutwe mu ntumbero yo kwiyibagiza ingorane barimwo abantu baba mu duce abo bana batembereramwo barabidogera bakabagiriza ko basahura mu mazu bakanafata ku nguvu abana b'abakobwa canke abagore bamwe muri abo bana bemeza ko ubwo buzima babo bayemo igihe kitari gito kandi ko bitaborohera tubajije abajeje intwaro aho Muyinga bavuga ko iryo gwirirana ry'abo bana bo mu ibarabara barizi mu gihe leta idahengeshanya guhimiriza ko abo bana basubizwa iyo baje bava bavuga ko hari n'abamaze gusubizwa mu miryango iwabo ariko batamazeyo na kabiri kuko baca bavayo bakigarukira ukababona bagerera mu bisagara mwamenya ko gushika uyu munsi atakigo na kimwe canke ishirahamwe gitaho abana nk'abo riri ngaha i Muyinga Theodoros Niremera Imuyinga kubwi radio Indundi Kirikiye
Mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarafashe urugendo kuri uyu w'Imana yerekeza mu gihugu cya Kenya yitavye inama y'abakuru b'ibihugu n'ishyirahamwe mpuzamakungu rigeje iterambere ida mu ijambo yashikirije kuri uyu wa mbere yamenyesheje ko iryo shyirahamwe rifasha mu iterambere ry'igihugu cy'u Burundi aho ryaronkeje i Burundi ifashanyo y'amafaranga angana n'umuriyaridi n'imiliyoni 12 z'amadolari y'abanyamerika azofasha kuva ku wa mbere mu kakari 2022 gushika ku wa mirongo itatu ruhesha 2025 iyo mfashanyo ikazofasha mu migambi y'igihugu no mu karere yaboneyeho kandi gusaba bitavyo nama kwitwararika ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe muri rwarukurikirane rw'ibiri mu gitabo c'imbono ya kazoza c'u Burundi cifashe mu mwaka wa 2040 niko giteye imbere mu mwaka wa 2060 uno musi tubabwira amahangiro y'umunani n'icenda na mugenzi wacu Odio Nkejimana
muri ico gitabo cerekana imbono kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 mwihangiro ry'umunani havugwa guteza imbere ibisata by'amafaranga hamwe n'iby'ubuhinga bushasha bwo gutumatumana kw'amakuru nk'imwe mu nkingi y'iterambere korohereza abantu mu buryo bwo kubaronsa ingurane kubika no kubikura amafaranga biri mu buryo buhambaye bwo guteza imbere ibisata yaba ibya leta cyangwa iby'abikorera utwabo aho nyine havugwa ko Burundi bubwirizwa gukomeza utwigoro kugira hiyongere ibitigiri by'abarundi babitsa amafaranga ku mabanki cyane cyane kuba imyaka iri hejuru ya 18 bikajyana no kubitigiri by'abijukira gukoresha ubuhinga bugezweho bwo gutumatumana kw'amakuru byiyongera aho akaboneka ko igikenewe ari ugukomeza no gukura inyungu mu gukoresha uburyo bwo kubika amafaranga mu bikoresho ngendanwa bikorana n'ubuhinga bwa none internet muri gihangiro nyine bikaboneka ko guteza imbere ubuhinga bugezweho bwo gutumatumana kw'amakuru bizofasha guhindura ibyo kubitsa kubikura no gusaba ingurane mu mabanki ibifasha kwisunura mu by'ubutunzi n'ihangiro ry'icyenda iyo mbona kazoza havuga ibijyanye no gukomeza igisata cy'ubuzi kasigurwa ko nacyo gifasha mu byo guteza imbere iby'ubutunzi muri rusange mu gihe giterera ku bice 40% by'umwimbi uva mu gihugu aho bikaboneka ko Burundi ari igihugu ubuzi bwinshi buharangwa buba bufite inkomoko hanze y'igihugu igikenewaho akaba ari gushyira ingufu mu bijyanye n'ibikoresho bya nkenerwa mu guteza imbere ibijyanye n'inyubako kujyana n'ibihe mu byo gutoza amakori hamwe no gutunganya imihoro icamwe ibidandazwa mu mpera y'iryo hangiro ry'icenda muri 2020 agize iyo mbono kazoza y'igihugu havuga ko ari ukwitaho gusumba ibisata byizewe ko bishobora kwinjiza umusaruro hamwe no gukoresha iby'u Burundi busanzwe bufise mu buzi bukomoka hanze y'igihugu nk'ibyo gutumatumana kw'amakuru hamwe n'ibyo kunguruza abantu kugira hatezwe imbere igisata cy'ubudandaji
Radio Indundi Kiritire amakuru yacu arabandanya ku isaha 12 n'iminota 25 imyaka 52 kuva kwa 29 na mukiza gimbikima majeshi na 72 umwami wa nyuma mu batwaye u Burundi Karoli Ndize yagandaguwe mu buryo gushika ubu butazwi neza nyuma y'icyo kiringo giheze umuryango wiwe widoga ko ukuri ubwo bwicanyi gushika ubu butaramenyekana umwe mu baserukira umuryango wiwe umuganwa Eruwa Benwa Baranyanka kuri wa mbere yabwiye Radio Indundi Kiritire ko atawuzi ngena ukuri kuri ubwo bwicanyi guriko kuragenda mubiwe ariko gusaba ubutungane
twamwikiye ha mu kambi y'abakomando iyo kambi yagabwa na n'umukomanda witwa Sinduhije Jerome twamwishe abantu bose baramumutana n'abasirikare bwe ngo baramumutanye nta buzi rero kuvubwo iyo bamucanye kumushingura aha cyateranye ibintu byo mu 72 bavuga barashobora kuba bamujanye n'abandi kumuhamba mu kinogo rusangi ugabo umwami Karoli Ndizeye yabaye ikirago c'abarundi bose bishwe mu 72 iyo bamujanye gushika ubu ntaho tuzi baguma bavuga ngo Severi kirarondera ariko baragira ntavyo turamenya kuko hajya siho twamushinguye kijya kibanza hajya twahashinguye nyina umugabe kazi baramparaye tuhashingura umwami kazi Teresa Kanyonga n'umukobwa wiwe Regina Kanyange mugabo tuhajana ishugwe kuko tutagira handi turishira
rero kuva inyuma yaho kubagiye baratwara gushyo kuri no saha nta mucura barashyira bitaka
gushika uyu munsi nta muco baradu umuryango n'ukuri tuguma dusaba ubutungane turasaba ubutungane ku mwami Karoli Ndizeye kuko yaguye mu minwe ya leta bamukuye yarari baramuzana ngaha baramwica tusaba ko leta yobaza abo bantu bamwe baracariho bagaheza bakababaza izo bakoze bishobotse bakabihanirwa icyakabe dusaba ko ibintu byiwe byosubizwe mu muryango
abanonotsi babiri bagendana ubumuga barahuka kuronka uburenganzira bwo gwitabira amahiganwa mpuzamakungu y'abagendana ubumuga mu gusiganwa azobera mu Bufaransa mu kwezi k'umunani n'umwaka n'inyuma y'amahiganwa yabereye mu gihugu ca Maroc mu ndwi iheze Jeanne Nsabayeza arongoye inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi arashima iyo ntambwe akanamenyesha ko hari abandi babiri bashobora kongera kuri ico gitigiri anasaba kandi ko abajeje inkino n'abashigikira ico gisata kugira ngo bategure abo banonotsi hakiri kare kugira ngo bazoshobore kwitwara neza mu gihugu cy'u Faransa kwirikira Eugene Nsabayezu.
Gushikonde munsi tumaze kuronka icyo no kwita abanonotse babiri bashobora kwitaba amahiganwa mu z'amakungu y'Ipari umwe ni umwigeme ama uyundi ni umuhungu. Rero cyizero dufite nuko twashobora kuronka n'uwundi mwigeme bariho ibyo bagifatira ko umwigeme yakwije neza imwanya ariko niba harura bagasanga abanonotse bari bifuza ntibakwiye bakabona nawe arabegereje nk'uyu barashobora kumwemerera. Ama twe twese ni cyitere cyo nuko tushobora kuba bane kuko ngarundise ko tuvise kumunotsi mpoza makungu ifa Jean Baptiste Areze yahora yirukira u Faransa mugabo twe twatanguye processus zingene yo kurukira u Burundi ubu twa turinde yuko ari asigaye cyo kwita umukono wa nyuma hariho departement imwe yari isigaye yuko yosinya igaheze kemeza yuko u Jean Baptiste Areze yoshobora kwirukira u Burundi turacyarindiriye mugabo kushika muri uno mwanya tuvugana abamaze kwemezwa bashobora gutoroka muri ayo mahiganwa n'abanonotse babiri ni umuhungu n'umukobwa abo bandi babiri turacyarindiriye twitsera yuko nabo nyene bashobora gusogenda neza bo mu gihe cy'u Faransa twibaza yuko tutoronka umwanya ukwiye wo kwitegura kuko hari hazoba hari abanonotse mpuzamakungu bafise imyanya myiza cyane gusumba rero bisaba umyiteguro nicyo bituma twibaza yuko tutsuba dukeneye ubufasha bw'abana bariya kugira ngo abo banonotse dushobore kubategura igihe kirekire ikingwa ndikama tugira nuko tubategura umwanya mutoya ibyo bigatuma tutaronka umwimbu ushimishije
ikibazo ciyarara kirabangamiye abanyagihugu muri quartier Gisio zone Kanyosha komine mwa muntu ko bwisagara ca Bujumbura abanyagisio banigura ko atamashyirahamwe yegeranya iryo yarara yibonekeza muri ico gice bafise umwe ko bashobora guterwa n'indwara ziturutse kwisukurike na narya iryo yarara riheza rigatabwa muruzi Kanyosha abajeje intwaro bavuga ko ico kibazo bakizi bamesha ko ico kibazo bagikurikiranira hagufi kugira ngo iryo yarara rishobore kuza riratogwa arise ndayizeye
ugeze hegere inkondo z'uruzi Kanyosha uhasanga ibirundo by'imicafu iva mu mpangu hafi y'ibyo birundo nyene hari n'amazu asanzwe abamwe abantu ababa hafi yaho bemeza ko iyo micafu hari n'ihari ivanwa mu bindi bice bakayizana ku mutwe bakayisukaho naho hari abagerageza kubabuza
bizana babikura mu mihana y'iri bice byiyahiye bahasanze uyu muntu ari ngaha muri iyi nzeyi akabiyamiriza ati aho ntusi cyo ntaho ntusi cyo ndakubona ariko n'ubu barabihasuka mugabo w'inyegeze
abo banyagihugu bemeza ko ho gushika uyu munsi atamashyirahamwe ajejwe kwegeranya imicafu aza muri ico gice
umunsi n'ubu ndabona baje kuritora bajya bimuda
ariko bagatinya ko bashobora kwandura indwara mu gihe cyo guma uko biri bagasaba ko hotunganywa uburyo bwo kwegeranya imicafu iva mu mpangu kuko ikorwa mu yandi ma quartier
haba hariho ntutwana hakaba abantu babanye ko ntutwana usanga nyene ari ngorane ahubwo gusika twakwifuza kuko niyo mubwiza bahora tubona ko imodoka yaraza kubitora bagira bakaraba imodoka ziraza kubitora
abajejwe intwaro nko muri quartier ya Gisyo barashimangira ayo makenga ariko bakizeza ko icyo kibazo kigiye gutorerwa umuti kuko hari ishyirahamwe ryatangiye gukora naho ritarashika hose Kazoviyo Adrien umwe mu bajejwe intwaro avuga ko iryo shyirahamwe ryari ryagize ikibazo cy'imodoka ariko ubu ryamenyesheje ko ryarose imodoka nshasha
hanyuma birashobora kwadukamo indwara zitandukanye bakorera hari ishyirahamwe risanzwe rihari ariko rero imodoka bari bafite bagiye bapfa turere bacaba twizeza ati yamara rero ubu ufite imodoka nshasha rero tugiye gutangura kubatwarira iyarara rero akabarabara tuca utsingutsi kwa Kanyosha ikiraro gikuru kuko akabarabara rero ntibakamenyereye koko bakahari
bagahamagarira rero ababo muri iyo quartier kwiyandikisha kugira ko hano bose n'iryo shyirahamwe ritangisha amafaranga ari hagati ya amafaranga ibihumbi cumi ku kwezi bivanye n'imicapu itorwa ku rupangu
Mvuri inkino twama tubashikiza ku misi yose ya mbere uyu munsi tubaganira ku rukino rw'umupira w'amaguru w'abagendana ubumuga cegerana ko cy'umukuru w'iryo shirahamwe ry'ugo rukino mu Burundi Desire Nkurunziza asigura ko ugo rukino rukinwa n'abakinyi indwi naho biruko Nkurunziza ashimishwa n'urugero ugo rukino rugeze ko mu Burundi naho hacibonekeza ingorane z'ibibuga inkuru twategwe na mugenzi wacu Cedric Niyo Mukiza
ugo rukino rwatanguye mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu rukino n'abakinyi indwi gatandatu bakina hagati mu kibuga n'umwe akina mu izamu icegera curongoye ishyirahamwe ry'ugo rukino mu Burundi Desire Ngendakuriyo aratubwira uko abo bakinyi baba bameze n'umwanya bakina ugo rukino
ugo rukino rukinwa n'abakinyi indwi ni ukuvuga abakinyi batandatu hamwe n'umunyezamu umwe umunyezamu aba afise ukuboko kumwe n'amaguru abiri abandi abo batandatu baba bafise ukuguru kumwe kwaba ukuryo cyangwa ukubafu nta ngorane kuba ari ukuguru kumwe hanyuma bagakina bari ku mbago icyo bita amabeki y'igifaransa ikibuga kiba gifite uburebure bw'imetero mirongo itandatu ubwavuke bw'imetero mirongo ine urukino rumara umwanya mita ya mbere imara mita ni minota mirongo ibiri n'itanu hanyuma bakaruhuka iminota cumi hanyuma bagasubira mu kibuga bakina iminota mirongo ibiri n'itanu kuvuga rukino rumara iminota mirongo itanu
Desire Ngendakuriyo amenyesha kandi ko ugo rukino hano mu Burundi rugeze ku ntambwe ishimishije kuko mbere bagiye kwitabira n'amahiganwa mpuzamakungu
urugero dushyitse ko ni urugero rushimishije cyane kuko nirwo rukino rwa mbere rushoboye kumara umwaka tukaronka itike yo kuja gukinira igikombe cya Afurika izo nkino zizotangura itariki cumi n'icyenda z'ukwezi kwa gatanu zikazohera itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa gatanu zikaba zizobera i Cairo mu Misiri
naho biruko Desire Ngendakuriyo yemeza ko intambamyi zicibonekeza mu iterambere ry'ugo rukino na cane cane uhereye ku nyubako
intambamyi dufite n'izo uburyo turabura amamayo ntiturakwiza biraje abakinyi ibibuga rero nicyo kintu cya mbere tubuze ngaha mu Burundi kuko urwo rukino nk'uko twavuze ko ari rushasha nta kibuga na kimwe dufise turatira dushaka gukina dusaba ko dutira abasanganywe ibibuga
mu ishyirahamwe ry'urwo rukino mu Burundi bamenyesha ko ihangiro ryabo ari ukwitabira igikombe cy'isi yose cimirije kubera muri Canada mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu
Cedric Niyo Mukiza tugukengurukiye kuri inkuru y'inkino wari waduteguriye hano no kuri ino nkuru nyine turangije ko amakuru yacu nkengurukiye mu isi mwari ko murayumviriza nkengurukiye Matthew Habona Yesu yari mwabwiye ibyuma Tudone niyo yanzigamiye nabashikirije ndabifuze kwananya mugira umugoroba mwiza mwese murakoze